или неизбеди Америка. Izwi rya Amerika ribandanye ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Cyote mu duteze amatwi namwe mwese mucugura ama radio yanyu tubongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni kumwe na Fidel Niyongabo ateramije ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 18 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini avuga kuri komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda itangaza ko abanyarwanda biyandikishije kuri liste y'amatora ari 7,172,612. Turavuga kandi no ku ntumwa z'umufasha w'umuhuza w'Abarundi zabonanye ejo kuwa gatanu n'abego n'amatati mu Burundi. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko abanyarwanda biyandikishije kuri liste y'amatora ari 7,172,612 ugereranije n'abanyarwanda batoye mu mwaka w'2013 usanga abazotora biyongeye ko imiliyoni zigera kuri 2. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi.
Mu kiganiro perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatanu yavuze ko muri uyu mwaka abatora biyongereyeho 1,100,200 bikaba byaratumye n'ahazatorerwa hiyongera. Mu matora y'abadepite aherutse yabaye mu mwaka w'2013 hari hateganijwe ibiro by'itora 2,292 none byabaye 2,473. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora akavuga ko kwiyongera k'umubare w'abazatora bizatuma n'ibyumba by'itora byiyongera kuko ubu hateganijwe ibyumba 17,745 bivuye ku 15,712 byariho mu matora y'abadepite aherutse. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora akavuga ko mu minsi ya vuba bazaba batangiye kugeza ibikoresho by'itora aho bazatorera hose. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yanavuze ku bikorwa byo kwiyamamaza bimaze iminsi 5 bitangiye. Kalisa Mbanda akavuga ko kugeza ubu nta makosa aremereye barabona ku bakandida biyamamaza.
Harimo nko kutubahiriza igihe abakandida bakahagera bakererewe n'abaturage nabo bamwe bakaza mbere babyatinda bakigendera, abandi bakavuga ko baziyamamaza ahantu ariko bajya kureba ugasanga ari iruhande rw'isoko, ari nk'isoko bashakaga kwiyamamazaho ariko ntibayivuge ngo byumvikane. Nta bintu biremereye turabona kugeza iki
mu matora ashize y'umukuru w'igihugu. Nibwo abakandida bigenga bakunze kugaragaza ingorane bahuraga nazo aho bagiye kwiyamamariza, zirimo ko hari bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze babuzaga abaturage kuza kumva abakandida, ubundi bakajyana abakandida aho babaga batasabye. Ndetse hagiye humvikana abaturage bamwe bashyigikiye abakandida bigenga bavugaga ko batotezwa. Kugeza ubu abakandida bigenga bakaba bemeza ko nta kintu gikomeye bari bahura nacyo. Mu gihe abakandida bavuga ko nta kibazo bafite, abaturage bo bemeza ko nta buryo bwashyizweho bubamenyesha ko hari abakandida bazaza kwiyamamariza iwabo.
Hari ikintu bakora ariko bidafutukiwe abaturage. Nk'ubu ntibagombaga kuza kwiyamamariza hano, bagombye ko bahitesheje itangazo kuri radiyo wenda mu gitondo rigahita. Noneho abaturage bumvise iryo tangazo bakabaje, ubu baba bahageze akaza abasanga bateranye abikoze gutya, rero akajya atungura abantu. Nanone urumva nyine amahirwe yaba make.
Komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko imaze kwakira indorerezi zisaga 500 ziyandikishije kuzakurikirana aya matora y'abadepite. Abenshi bakaba biganjemo Abanyarwanda, Abanyafurika ndetse n'abaturutse muri za ambasade zikorera mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu y'amatora kandi ivuga ko amafaranga yose izakoresha yabonetse agera kuri 1,400,000,000 yose akaba yaratanzwe na Leta y'u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi naho ejo kuwa gatanu intumwa z'umufasha w'umuhuza w'Abarundi zarabonanye n'abego n'amatati mu Burundi. Izo ntumwa zikaba zarizije kurabira hamwe n'impande zose ukugene botegurira hamwe ibiganiro bikurikira mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bavuga ko bazokwitaba ibyo biganiro bagashima ko bizoba hari urupapuro rw'inzira imigambwe yateye ku mukono. Mu batavuga hamwe na Leta bo bavuga ko urwo rupapuro bataruzi, bakavuga ko ibizova mu biganiro ari byo bizotuma ingorane ziri mu Burundi zirangira. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Izo ntumwa zatanguye kwakira abaserukire ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi nabo bakaba ari uwaserukire Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cy'u Bubiligi ubumwe bwa Buraya hamwe n'uwaserukira Ubuholande naho batashimye kuvuga kuco bayaze n'izo ntumwa umugambwe Sende DFDD wakiriwe inyuma yabo bamenyesheje ko izo ntumwa zari zije kurabira hamwe nabegwa n'amatati y'abarundi ingene ibiganiro bizokurikira bizogenda Joseph Nakarutimana cegera cy'umunyamabanga mukuru wa Sende DFDD akemeza ko uyu mugambwe uzo kwitaba ibyo biganiro
baje kugira ngo turabiko kutegurira hamwe ibiganiro bizokurikira bazotuma ko mu minsi imbere twaganiye neza rero kuko ni byiza ko baza kutubaza tukaganira ingene bategura ibintu bigende neza twumvikanye yuko nibararika inama ikurikira tuzoyitaba.
Uyo yaserukiye umugambo uri ku butegetsi Sende DFDD mu Burundi yabwiye abamenyeshamakuru icyo yashimye kandi izo ntumwa zatahuye
kiriho nuko banezwe ko basanze twarateye intambwe imbere twaramaze kuja hamwe n'imigambo y'indi turashika ko twumvikanye ko cyo dushikana ku matora ya 2020 bijya ro twashitse ko twemeranyije ko tuzokurikiza neza ku matora meza bashikirije banezerwa cyane cyane nto basanze twakoze ibintu byinshi cyane nabo bashimye sibo bonyine n'amakungu yose yashimye
reka n'abari mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi bakiriwe n'izo ntumwa agatondo rwa sarongo irunani amizero y'abarundi ariwe yavugiye uyo mugwi w'abanyepolitike yemeje ko ibiganiro bitararangira kuko ataco impande zose zirajikako yageze icavuga no ku rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza
kwihangira ugiyoba ugo rupapuro rw'inzira mugabo ugo rupapuro rw'inzira urumva hari ibibazo bitandukanye abantu bovuga nako mbega nko karorero ko twumva leta iri kirihuta cyane gushiraho ni iyo seniyo bigizwe nabande yoba imeze gute mbega kwejo bundi twumvise ngo hari urupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza rwateguwe gute turagwemera twese nibazo nk'ivyo rero nivyo abantu bo kwicarira bagatosora ibikene gutosorwa ibikeneye gupfundikwa bigapfundikwa hanyuma ibyo biro bipfundizwa kaza kugira ngo bishyirwe mu ngi.
Umunye politike yabwiye abamenyeshamakuru ico batavuga rumwe na leta y'u Burundi bifuza ko bitoba mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo navyo n'ugushika kumwumvikano hakabura abakurikirana ibyazitswe ko.
Nuko ico pfundikwa n'impande zitandukanye cyo heza kigashirwa mu ngiro. Muri Kongo byadashitse baragira ibiganiro, baragira amasezerano bashitse ko mu gisagara cy'Igoma. Mugabo bari bagira gukurikirana ishirwa mu ngiro y'ije bapfunditse. Ico byavyaye havutse M23. Nako abwetu twifuza yuko igisana M23 cyobaho ngaho iwacu mu Burundi icyo baciza rero nuko byukuri ibyo biganiro yoba kandi bikabavuba ibipfunditswe bigashobora gukurikizwa
inyuma yabo banyamigambwe izo ntumwa zakiriye abandi bari mu migambwe cyuditse n'umugambo uri ku butegetsi ubundi yakiriwe n'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya kiresabo izo ntumwa zabonanye n'abari mu nzego za leta aho ni nk'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana naho isango ry'ibyo biganiro ritamenyeshejwe impande zose zisaba ko vyoba vuba kugira abanyepolitike bitegurire neza amatora yo mu mwaka wa 2020 i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.
Turabashimira bagenzi bacu ubu n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya
vuye mu rusenda gushika kubaroraje ba mbere aho baraki ayitangurira twasiga amafaranga 2000 wege imbere gato yari yindi kamba urumva bo bacyakurisha amafaranga 4000 gukubera uri mu Burundi.
Uyu ni Pierre Ndayisaba akora mu ibarabara Rusenda Baraka ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo ahavuga ku mafaranga y'umurengera basabwa kuri za bariyeri zishirwaho na polisi n'abasirikare mu kwishyuza amafaranga abanyagihugu n'abashoferi bakorera ingendo muri territoire ya Fizi ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabigaruka ko handi hato mu hagufi ya maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi cha Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ndabahe ikaze kiganiro cyacu no musi turagihera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hamashira hamwe adakiranira ibyicaro vya politique muri secteur ya Mutambara iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo bahangayikishijwe n'imipaka barriere ishigwaho na police n'abasirikare mu kwishuza abanyagihugu n'abashofera amafaranga bakorera ingendo muri yo territoire ya Fizi nyene ibindi kwino nkuru tubabaza umenyesha makuru y'ujya America muri Kongo Vedaste Ngabo
Mukiganiro umuyobozi wa societe civile muri secteur ya Mutambara Bwana Joseph Apollo Musambia yagiranye n'ijwi rya America avuga yuko abapolisi bakorera mu ibarabara rya territoire ya Fizi ndetse n'abasirikare babangamira abaturage binyuze mu mafaranga y'imisoro bagenda babasaba iyo bageze ku mabariyeri baba bishiriyeho uyu muyobozi avuga yuko abapolisi bakorera mu ibarabara basaba abashoferi batwara imodokari z'abagenzi n'iz'imizigo gutanga amafaranga 5,000 by'amakongomani kuzamura mu gihe abatwara za motibu basabwa gutanga amafaranga 1,000 cy'amakongomani iyo bageze hari amabariyeri societe civile ndetse n'incabwenge zo muri territoire y'Ifizi batangaza yuko ari raporo bahaye umuyobozi wa territoire n'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyepfo raporo yerekana impungenge batewe n'ubwinshi bw'amabariyeri y'abasirikare n'abapolisi yishuza amafaranga ari muri iyi territoire Joseph Musambia agira ati
kwanza ndani ya sekta yetu ya Mtambala tumewahi kuidentifia umwe 5 barriere zenye zinalipisha watu
pesa muri sekteri yacu ya Mutambara kwa baruye amabariyeri 5 azayishuza abantu amafaranga kandi amafaranga menshi mu mujyi wa Baraka muri Karinga Noro hari nka za service 10 za leta zose zicaye kugira ngo zibe abaturage ugiye Nemba Severe Kazimia hari za barriere z'abasirikare dufashe gatanga ugiye Mukela unyuze Simbi hari barriere z'abasirikare
vile vile kuna bariere ya wajeshi wanakuwa wanatoza pesa
ibi byaye amabariere kandi bikaba byemezwa n'abashoferi ndetse n'abamotari batwara ibinyabiziga muri territoire ya Fizi uyu ni Ndayisenga Pierre ukora mu ibarabara rya Rusenda Baraka
vuye mu Rusenda gushika ku baroraje ba mbere ahi Baraka itangurira twasiga amafaranga 2,000 wege imbere gato yari yindi kamba urumva bo bacha bakurisha amafaranga 4,000 kukubera uru murundi duhomba amafaranga meshi gose usanga ku Musa ataki nikintu ukora kore usanga vesema mukomo nashikana no mu bossi usanga gukorera ubusa usanga mu bossi umunyonge ukwezi kumwe cha gukora ku kazi ngo bamuri amafaranga kumba amafaranga aherera mwibarabara tubajuteganijwe yuko turi 12,000 mugabo usanga ku Musi 12,000 dakusanga urishe nk'6,000 indwi uko onya kukubera iki kutunyanyasa mwibarabara
kubera iki kibazo cyo gusabwa amafaranga menshi bikugwa n'abapolisi n'abasirikare ndetse n'andi ma service yo muri territoire Fizi usanga abashoferi bakorera muri iyi territoire bapakiza abagenzi barenze 50 hejuru mu modokari y'amafuso mujya umotari bo batwara kuri za moto zabo bantu babiri mukwereme afite imodokari ikora uvira Fizi
ntabwo dutanga amafaranga ari munsi ya 85,000 cyangwa 90,000 hari niyo amafaranga dutanga muri Lagos
muyishura abande nabande
na ma service ni menshi hari abarulaje hari service z'abantu baza ngo ni ba securite hari abandi bita ngo nabantu ba sense ngo bashinzwe controle ya marme
controle y'imbunda
hari abandi ngo nabashinzwe ibidukikije abona bo turabishura amafaranga hari abantu bashinzwe ngo imigozi y'umwami y'abayobozi ba mwami ya hari makobora hari service ngo ya tourisme
none se niyo mpamvu ituma mupakiza cyane abantu mu mamodokari yanye abantu benshi kurusha ubushobozi bw'imodokari
impamvu dupakira abantu benshi kurenza ubushobozi bw'imodokari ni bituruka kuri amataxi mvuye kukubwira kubera amataxi mvuye kukubwira yabaye menshi usanga iyo tudapakiye bari abantu ari amafaranga tudashobora kuyabona tudashobora kukuramo wabe n'igiceri cy'ijana kubera kuko nyine amataxi aba ari menshi
none se nkarandi krizere mupakiramo abantu bangana gute ibikamyo mupakira bangana gute
muri lande krizere iyo twapakiyemo abantu iyo duhuriranye ari abantu gato bato dushobora gupakiramo n'abantu 17 ariko mu mafuso urumva ni ifuso ni y'imizigo hanyuma tugapakiramo n'abantu habe n'ijana habe na 60 habe na 70
Ku Rwanda rw'umuyobozi wa territoire fizika wa yaeme yanze kugira icyo avuga ku bijyanye n'aya mafaranga asabwa abagenzi n'abashoferi, gusa avuga yuko nimba iki kibazo gihari atavuga ingamba zo kukirangiza kuri radio, ariko yagize ati
kama barriere kama trakasheri iko kuna mitongo na kamachika na mtaona baadaye,
ariko nimba ari barriere no guhutazwa hari ingamba zizafatwa kandi muzazibona. Societe civile muri territoire fizi igaragaza yuko ari nta facture ihabwa aba bashoferi nabo tari ndetse n'abagenzi iyo bamaze kwishuzwa ayo mafaranga baba batanze kuri zo barriere. Vedaste Ngabo kubwijwe rya America mu mujyi wa Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye tukiri muri ako karere ka Kivu y'Amajyepfo neza na neza muri Uvira. Abanyagihugu bo muri ako karere ka mu karere ka Bijombo basaba ubutegetsi bwabo gukemura amatati ategwa no gushamirana hagati y'amoko agwirimwo abanyamurenge, ababembe, abanyitu, abafurero, abavira ndetse n'abatwa. Ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru juri ya Amerika mu Bijombo. Themistocle Mutijima.
Abo bavuga ari kumvikana baturuka mu karere ka Bijombo bavuga ko izo mvururu zatangiye mu mwaka w'2016 zikaba zishyamiranyije insoresore zo muri ayo moko yose zigabye ukubiri, harimo itsinda ry'abanyamurenge ryiyise Twirwaneho ndetse n'iryandi moko asigaye ryiyise Bironze Bishambuke, bishatse kuvuga ngo nibishaka bisenyuke. Imiryango ya Societe Civile ivuga ko itsinda rimwe ryadukira imihana yabo badahuje ubwoko rikica abaturage rigatwika amazu ndetse rigasahura amatungo yiganjemo inka. Abo bakavuga ko abantu barenga 120 bamaze kuhasiga ubuzima, muri make ubuzima bwahagaze aho muri Bijombo, ari nacyo cyatumye bahaguruka bakajya gutakambira ubutegetsi ku rwego rw'intara. Bwana Majari wa Kanazi ahagarariye Societe Civile muri territoire ya Uvira.
Cette situation met la population mal à l'aise. Ya plusieurs
Iki kibazo gikomeje kubangamira abaturage cyane. Inzu nyinshi zaratwitswe, amatungo arasahurwa, abantu baricwa ndetse benshi baranahunze. Ibyo rero nibyo byaduhagurukije tuza guhura n'abayobozi b'intara tubasaba gukora ibishoboka bakadufasha kugira ngo amahoro agaruke muri Bijombo. Bamwe mu baturage bagaragaza ko iki kibazo giterwa n'umwami w'abavira ushyiraho abashefu babiri batandukanye icyarimwe, ariko kandi gikomeza gutangaza kandi kikanayobera nuko nubwo insoresore z'ayamoko zikomeye meza gushyamirana ababyeyi bazo mu moko yose aho bahungiye bo bumvikana nta kibazo bafitanye.
Ababyeyi bahungira hamwe bayo moko ariko abasore bakarwana, nicyo kibazo gitangaje muri Bijombo. Abo babyeyi bari muri Uvira bamanuka bashoyeranye, ufite uwabuzi hamba gahembura uwundi munyamurenga gahembura umupfurero, ariko abasore babo bariko barwana. Mbega Bijombo ababyeyi bose bamoko yose ko barahunga abana babo babananiye.
Aba bavuga ko bahagarariye abaturage bavuga ko bitewe n'intambara zaranze ku karere hari intwaro nyinshi zikwirakwiye mu baturage, ari nazo urwo rubyiruko rwifashisha muri izo mvururu zigenda zifata intera umunsi ku wundi, bityo bagasaba ubutegetsi kongera umubare w'abasirikare ba leta FRDC aho mu Bijombo bafasha mu kwambura intwaro izo nsoresore. Ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo buravuga ko bugiye gukora ibishoboka mu gufasha ngo izo mvururu zihagarare, ariko kandi bugasaba abaturage gufatikanya nabwo. Bwana Claude Nyamugabo ni guverineri w'intara.
Le gouvernement de la République va prendre les mesures nécessaires.
Guverinoma igiye gushyiraho ingamba zose zishoboka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo muri Bijombo. Gusa ibyo bigomba gukorwa binyuze mu bufatanye n'abanyabijombo, kuko nta na kimwe cyashoboka mu gihe abaturage ba Bijombo ubwabo badashaka umutekano. Niyo mpamvu rero mbasaba kubigiramo uruhare bagakorana n'ingabo zacu tugiye kuhohereza ku bwinshi, kandi zinafite ubunararibonye bushoboka ku buryo amahoro agaruka vuba cyane muri kiriya gice cya territoire. Ubutegetsi bwa Kivu y'Amajyepfo kandi burizeza ko bugiye gukora ibishoboka mu kugeza imfashanyo ku bavanywe mu byabo n'izo mvururu aho bakwirakwiye mu tundi turere. Nakwibutsa kuretse n'izi nsoresore zihungabanya umutekano aho mu Bijombo, akari n'akarere kagaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo n'ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bituranye by'u Rwanda n'u Burundi. Bikumvikana rero ko guhagarika izi nsoresore byonyine bidahagije ngo amahoro arambye aboneka aha muri Bijombo ndetse no mu tundi duce tugize territoire ya Uvira. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1 6 1 2 6. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ejo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabafitiye inkuru iri kwiranurwanurwa ku mbuga ngurukana bumenyaho tuza kugaruka kuvyerekeye umuyobozi w'ishure yakoze ikibazo mu gihugu cyo Burundi yise ko ari umunyeshure ariko mu kurindira iko iyo nkuru tuyibashikiriza twanze tunyarukire mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cha Tanzania aho ishira hamwe CMDO rishaka gukemura ibibazo byo guhohoterwa ku banyagihugu bahohoterwa bagiye hanze y'ikambi kurondera inkwi muri iyo ntumbero yaronkeje inkwi abatama n'abatamakazi bagera ku 8,000. Inkuru yateguwe n'umenyeshamakuru ijwi rya Amerika Nyarugusu James Jovin.
Uwo mugambi wo kuronza ifashanyo abageze mu zabukuru utanguriye mu nkambi ya Nyarugusu aho abatama n'abatamakazi 400 ari impunzi z'Abarundi n'abandi 400 abanyekongo bazoza baronswa inkwi ziharugwa mu biro 36 buri kwezi mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe SEMDO ariryo rigenewe gutanga izo mfashanyo. Iyo rya Amerika ryageze aho abageze mu zabukuru bariko bararonswa izo mfashanyo batubariye yuko hari haciye ikiringo cy'amezi arenga 5 bataronswa inkwi mugiye kujya gushaka inkwi inyuma y'inkambi ariko ibazo gikomeye aho abaturanye n'inkambi bababonye babagirira nabi cyane. Ku bw'iyo ngingo basaba yuko iyo shyirahamwe ryabandanya gutanga izo mfashanyo kibura rikabaronsa ishiga ry'umwuka nk'uko byari biri hambere aho.
Nukuri n'ubu ndashimye mbonye igitangaza cyo kugira nsubire kuronko no munsi Imana ibahezagira iryo n'iryambere. Hanyuma rero muri iyo myaka yose irenganye ntasubiye kuronka nafashwe n'uyu nsanza shenye akampaga kwinjana. Hageze nk'ubu muce naho natororo twatsi nyene tukabarishwa nshira ku muziko kuko baduha n'ubushaza bubangutse guteka twatwatsi ndetozenye tungana gutya nkabona burashushe nkarya.
None mu mujyango wawe izi nk'ibiro 36 uje zikoresha mu kiringo cy'imisi ngaha?
Oya ndumwe naho ndumwe mugabo ndazicana ndashana nyene nta misi rujyanze rucana. Oya ntirumara ukwezi.
Niki none wabwira iri shyirahamwe ritangiza inkwi kugira rize riratanga inkwi zikwiye kumara ukwezi kose?
Bo twongera huko inda ntijye ubusa. Yego inda ntijye ubusa nuko turajya
uyu munsi mbonye igitangazo ko ntenahora ngaha nahori mutenderi none mbonye uko ngaha uno munsi nende bashimiye mugabo nuko bambaye agati kamwe tatomara ukwezi naye ahandi naho nahimye hanyuma isigaye navyo nuko ziba kumara turondera nk'imbabura nuko nocana kugira kirisa
ni ubutumunya baki none woha iri shyirahamwe SEMDO kugira rizira bahaye imfashanyo zikwiye
mpana gasafuriya ndekamwe kuko na gasafuriya ngira urabona ndi mushashe navuye mutendere mpana bakampana gasafuriya kandi n'agafaranga
hariya mu nkambi ya mutendere iyo wahora barabaronse inkwi kibure mwaza kuzishaka inyuma y'inkambi
mutendere barampa inkwi bakampana n'indudara amafaranga yo gusumisha. None rero nagomba naha naho urabona naje bone umuryango atamuryango nibanzanye ngaha none nagomba rero nama yuko mumfasha rero.
Iyo rya Amerika ryongere kuvugana na bamwe mu bana n'abuzukuru baje gufasha abasokuru na banyogokuru babo kwikorera izo nkibaronkejwe n'iryo shyirahamwe mu bisanzwe abo bana nibo bagenewe igikorwa cyo gusenya batubariye isanganya bahura nazo.
Nk'ubu twebwe kubera dufise atumufise ari umutamakazi kugira ngo turonke inkwi twagenda mu ipoli iyo ngiye hari igihe rero n'abaha iyo ndabasanzeyo aca sanga bari kumfata nabi n'inkoni nyinshi nyinshi bakansubiza inyuma n'ababaye n'abaye nabi.
None wiyumva gute kubona iri shyirahamwe ribanza kubaronsa inkwi aba batama n'abatamakazi kubera twumva kulizo zari abaronsa urukwezi?
Nk'ubu turanezerewe kuba tuzirose mugabo naho tunezerewe n'izigihe gito nk'iminsi ibiri gusa tuzoba twongeye gusubira muri rya pole.
Ni kihe none wabwira amashyirahamwe kubwira abaronse inkwi zokwira kumara ukwezi kose?
Byoba byiza badufashije bakaduha nk'amagesi canke izindi mbabura dushobora gukoresha kugira ngo turabe ukuntu twokwirinda izo mpanuka zibera mu ipole.
Twatorora naho nyene twahitura kungorane kuko ari kugenda ugasanga urafashwe ugakubitwa canke ukagirirwa nabi.
Urakoze cyane.
Eh, namu twumvise neza cyane gose.
Umuserukizi w'ishyira hamwe SMDO bwana Makali Gamba yabwiye ijya Amerika ko batanguye uwo mugambi wo gutanga inkwi kubageze mu zabukuru muri uku kwezi k'umunani kandi bazobandanya bazitanga rimwe buri kwezi mu kiringo cy'imyaka ibiri.
Katika kuhakikisha zoezi letu likikamilika na ukamilifu wake.
Ahagira ati umugambi dutanguye gukora nuko dukeneye kubona yuko abageze mu zabukuru batagira ikibazo cy'inkwi. Kandi murabona yuko atana ingufu bagira zo kujya gusenga. Dukeneye kubona yuko babayeho neza. Murazi yuko kujya inyuma y'inkambi ari ikibazo gikomeye muri iyi minsi. Ikindi Makali Gamba yavuze yuko iyo shyirahamwe ritanguye uwo mugambi wo kuronsa inkwi abageze mu zabukuru mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugabanya impanuka bahura nazo iyo bagiye gushaka inkwi inyuma y'inkambi. Inkwi ni ikibazo gikomeye kandi gihambariye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Rimwe na rimwe harabasangwa bapfiriye mu mashyamba bagiye gushaka inkwi nk'uko byagiye bitangazwa muri za raporo zinyuranye z'amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi zo muri Tanzania Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, ijya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turakubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha bijya bibe biranuga nuko kwarivyo
kandi bihu
ngo ni bihu akanira byisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi ry'Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nkuko rero nari nabemenyereye nkitangura, uno munsi turagaruka ku muyobozi w'ishure ry'imyuga ya Buterere Benjamin Manirambo na yigize umunyeshure akora ikibazo cha leta giburenganzira abanyeshure bwo kuja muri kaminuza y'u Burundi. Utubazo ni twinshi ku mbuga ngurukana bumenyi ati mbega yemwe uyo muyobozi hinduye umunyeshure kugira ngo ashike kuki. Hari n'abagenda bemeje yuko uyo muyobozi ariko akoreye ico kibazo umusirikare yari Amison muri Somalia yamwemereye agafanta. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse cishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi araducukumburira.
Nubwo ubutungane buherutse gucira urubanza Benjamin Manirambona, abatari bake baribaza imvo zatumye uyo muyobozi w'ishure ry'imyuga rya Buterere yariyambitse umwambaro w'abaregwa biwe akaja gukora ikibazo cha leta hamwe nabo. Hari imvo zitatu abantu bibaza ku mbuga ngurukana bumenyi. Iya mbere nuko yoba yashatse kwereka abanyeshure biwe kugira ngo batore ikibazo gucyo ishure yararongoye ntijyugagwe. Ni mu gihe iryo shure bivugwa ko riri muyo umushikiranganje w'indero yari yaragabishije mu yazokugagwa hamwe adashikanye ibice 30%. Iyindi mvo ni yuko yoba yariko akorera amafaranga mu kwereka umunyeshure atavuzwe izina. Ariko ishikwe imbere kuruta izindi nuko yoba yariko akorera umusirikare muri kino gihe ari kurangura ubutumwa mu gihugu cya Somalia. Uwo nawe bivugwa ko yoba yarize kuri iryo shure mu mwaka uheze akagarukira mu mwaka w'12 kubw'ubwo butumwa, bisigura ko atakurikiranye inyigisho zo mu mwaka wa nyuma w'amashure yisumbuye nubwo yari karakoregwa ikibazo. Aha bantu bakibaza bati mbega uwo yiga amashure yisumbuye ari umusoda canke ari umunyeshure ashima kuyaciriza hagati kuko yarazi uko azobigenza. Ikizwi nuko Benjamin Manirambona nyene gufatwa mu cyaha yiyemereye imbere y'ubutungane ko yari kakorera ikibazo umusirikare ari Somalia azwi ku izina rya Simbananiye Firmin. Uko biri kose umuhinga mu bijanye n'inyifato akaba n'umwigisha muri kaminuza Renevat Irambona abona ko uwo muyobozi ashobora kuba yari afise ingorane ikomeye kugira ngo ashobore gushika ku busuma nk'ubwo.
Ibyo yakoze ni ibintu bihambaye cyane kandi biteye ubwoba. Byari bikenewe nyene ko umuntu yicara akavyumviriza akamubwira igituma yabikoze. Akamubwira ngira ngo nibimugoye, vyamugoye kugira ngo ashike kuri urwo rugero w'ubusuma ntangere. Kuko ni ibintu mbono mengo nibara gose ko umurezi aja kwiba akiba afise n'abana hetse akabari ngaho nyene akaja muri abo bana akiba barabana bari kumwe kugira ngo ashike kuri ico kintu habwije kuba hariho ingorane ihambaye. Iyo ngorane rero niyo nk'abantu bajijwe inyifato nka twebwe baba bakwiye kumviriza agashobora kubisigura.
Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Nukuri ncuti bakunze mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze Innocent Kimenyi yashize amajwi hamwe na ingenieur Thomas yamfaje muhinga bw'ivyuma na Diane Nahazwe. Tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Muranigwe mu banyu no mu vyanyu.
Mwese mubandanya kudutega amatwi mukanya gato cyane turabashikiza ikiganiro cy'umuziki mwama mutega amatwi iminsi yose kuwa gatandatu.